mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane, itariki zitanu z'ukwezi kwa cumi, umwaka w'2017, muri studio gatanu, muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Frederic Nkundikije. Mwiriwe neza nshuti mwese, mu duteze amatwi.
Ubu urasanga abarimu barongika kwigisha ku birometero 12, 13, 15. Ingaruka yavyo nayo ni mbi cane, kuko urabona ngo ubuhe by'imvura birashobora gushika yuko imisi bataja kwigisha iba myinshi.
Umwarimu yasigaye inyuma mu mushahara cyane, asigara ahembwa 40,000. Urumva umuntu umukozi wa leta we ari hejuru y'400,000.
Uwa mbere yari Joseph Ndayisaba, wa kabiri yari Beatrice Mukeshimana, bose n'abigisha bembi bariko bavuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha hari mu Burundi no mu Rwanda.
Igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika cemeje abakuru bavuga ko abasirikare batatu b'Abanyamerika biciwe mu gihugu ca Niger. Umukuru w'igipolisi mu gisagara ca Los Angeles mu cha Las Vegas murambabarira avuga ko umugabo aherutse kugandagura inganda ashobora kuba yakoranye n'abandi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika Rex Tillerson atigeze yifuza gutanga imihoho.
Ayo makuru hamwe n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyabashikiriza, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Oriana. Dutangwe ku nkuru ivuga ko igisirikare cya Leta Zunze Amerika cyatangaje ko abasirikare batatu ba Amerika biciwe bishwe, abandi babiri nabo bagakomereka ejo ku munsi wa gatatu igihe bariko baragenduza umutekano bafatanije n'abasirikare b'igihugu cya Niger mu manuko gushira urengero bw'igihugu cya Niger. Itangazo ryasohowe n'ibiro bya gisirikare cya Amerika bifite icyicaro mu ntara ya Afrika rivuga ko hari n'uwundi musirikare yaturuka mu gihugu gifasha mu gikorwa cyo gucungera umutekano yishwe. Gushika ubu abantu bakoze ico gitero kuri abo basirikare bariko bacungira umutekano ntibaramenyekana. Ibiro vya gisirikare ca Amerika mu ntara ya Afrika AFRICOM bivuga ko ico gitero cabereye ku birometero 200 mu buraruko bw'umurwa mukuru Niamey hafi y'urubibe igihugu ca Niger gisangiye n'igihugu ca Mali. Leta ya Amerika yaragumije igitigiri gito c'abasirikare bayo mu gihugu ca Niger kuva mu mwaka w'2013. Abo basirikare bafasha mu gikorwa co kurwanya imirwi ibiri y'intagondwa z'abagwanyi, umwe ucumbitse mu gihugu ca Nigeria mu gice cyo mu buseruko Boko Haram, hamwe n'uwundi murwi Al-Qaida ucumbitse mu gihugu ca Algeria. Muri iki gihe abajejwe bitohoza bariko baragerageza kumenya imvubu zatumye haba wicanyi bw'akataraboneka kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibayeho. Perezida Donald Trump yaragendeye igisagara ca Las Vegas ejo ku munsi wa gatatu mu mugambi wo guhoza imiryango y'ababuze hamwe no kubonana n'abapolisi hamwe n'abantu bose bagize uruhara mu gikorwa cyo gutabara. Mu ijambo Trump yashikirije ejo ku munsi wa gatatu wari kumwe n'umutambukanyi wiwe Melania Trump, yarashimagije abakozi bajejwe gutabara mu buryo bwihutirwa hamwe n'abaganga hamwe n'abaforoma bose banyarukiye gutabara inyuma yaho bwo bwicanyi bubereye ku munsi wa Mungu. Uyu munsi ku wa kane umukuru w'igipolisi cyo mu gisagara cya Las Vegas Sheriff Joe Lombardo yavuze ko bihambaye kuvugisha umuntu wese yarazinanye n'umugabo Stephen Paddock yakoze iryo bara ryo kwica abantu 59 kugira bimenyekane niba uyu mugabo yawuteguriye hamwe n'abandi bantu. Ku munsi wa Mungu Paddock yararashe mu bantu isinzi bari mu gitaramo cy'umuziki imbere y'ihoteli Mandalay Bay iri mu gisagara cya Las Vegas maze yicamwo abantu 59 yongera komeretsa abarenga 500. Tubibutse ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika. Perezida Donald Trump arabandanya kwiyamiriza amakuru yatangajwe avuga ko sekretari wa Departement ya Leta Amerika Rex Tillerson yashatse gutanga imihoho. Yongera avuga ko amakuru avuga ko hari icuka kibi hagati yawe na Tillerson ari amakuru y'ibinyoma. Trump yanditse ku kibanza Twitter cyandikirwa ko amakuru uyu munsi kwa kane anibagura inkuru yavuzwe kuri televiziyo yo muri America NBC ivuga ko Tillerson yahatswe gutanya imihoho mu ntango y'umwaka inyuma y'amezi atari make yarahize hari icuka kibi hagati yawe na President Trump kandi nawe nyene yumva atagishaka kurangura amabanga ajejwe ayo makuru yavuga ku kintu cyatumye adatanya imihoho cabaye twigoro twakozwe na Vice President Mike Pence yamuhanuye kudatanya imihoho. Amakuru yatangajwe na televiziyo NBC yavuga kandi ko Tillerson yise President Trump ikijojo gikomeye igihe cy'inama yarimo abandi bategetsi bakomeye bo mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi Pentagon mu kwezi kw'indwi. Igihe ku munsi wa gatatu amenyesha amakuru babaza umushikiranganji Tillerson niba yarigeze yita President Trump ikijojo gikomeye, Tillerson ntiyabihakanye. Yamara yavuze ko ata mwanya afise wo kuvuga ibintu biri hasi nk'ivyo, ahubwo acavuga amajambo meza yo gushimagiza Trump hamwe n'imigambi yiwe yerekeye imigendanire n'amakungu. Umwe yahuzi turikije ko Kibombe hari mu bantu benshi ku musigiti uri mu bumanuko bushira urengero bw'intara ya Baluchistan maze yica abantu bashika 200 yongera akomeretsa abandi barenga 30. Benshi mu baguye mu cyo gitero bari mu murwi w'abashite bari kurushi bariko batamba imbyino z'imico kama nk'uko bitangazwa n'abantu bavyiboneye. Abaganga bo muri district ya kuri yitwa Jal Maxi yabereyemwo ubwo bwicamenye bavuga ko bamaze kwakira abantu benshi bakomerekeye mu cyo gitero cha bombe. Umuvugizi w'iyo ntara Anwar Ulhaq Kakar yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko uyo mwiyahuzi yashaka kwinjira mu uyu musigiti ariko acateshwa n'abapolisi ngo ari nacyo gituma yaciye yiturikiriza ko icyo kibombe. Icyo kibombe caturikijwe ku birometero 400 byo mu rwa mukuru Keta w'iyo ntara ya Baluchistan. Gushika ubu abantu bateye icyo gitero ntibaramenyekana. Mu gihe cya Espanya naho sentare yo mu ico gihugu ijeje kwibwizwa shingiro yasohoye itegeko ribuza inama idasanzwe y'abashinga amateka mu ntara Catalonia yaritekanijwe mu ndwi iza. Abategetsi bo muri iyo ntara bari bafite umugambi wo gutunganya amatora afise intumbero yo kwiyonkura ku gihugu cya Espanya. Umuvugizi w'iyo sentare yavuze ko abacamanza bo muri sentare igihugu cya Espanya ijeje kwibwizwa shingiro batanze amategeko hagarika iyo nama yaritekanijwe ku munsi wa mbere ngo mukurindira ko sentare ijeje ibirizo shingiro yiheza urubanza ruhakana uyu mugambi rwungurujwe. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Espagne Mariano Rajoy nawe nyene yateye akamu abategetsi b'intara ya Catalonia kabasaba guhagarika umugambi wo kwiyonkora kuko ushobora kuvamwo amabi menshi.
Ubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudukurikira mukatwandikira kuri email. Adresse yacu ni Radio yacu @gmail.com, kuri Facebook no kuri Twitter naho nyene niho turi. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Bunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Umucamanza muri sentare nkuru y'u Rwanda kuri uyu wa kane ntiyaburanishije urubanza rwari rwarurungurujwe gwerekeye ifungwa canke irekugwa ry'abanyamugambwe wa FDU Inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ukaba kandi utemewe gukorera mu Rwanda. Ivyo vyaha bagirizwa vyerekeye ugushaka gushira hamwe umugwi wo kugwanya iyo leta ntibavyemera. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Abaregwa bose uko ari 8 bagaragaye imbere y'umucamanza mu rukiko rukuru bari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa. Bose bigaragara ko bogosha imisatsi uretse Leonel Gasenga yiri umubitsi w'ishyaka FDI Inkingi ritemerewe gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda warufite agasatsi gake ku mutwe. Imbere y'umucamanza benshi bari bafite byiburura impapuro bigaragara ko hari byanditseho ndetse n'amakaramu masura bagaragaza ko bakomeye. Aha mu cyumba cy'urukiko ku ntebe y'inyuma ukinjira habonekaga umurundo w'amapingu wabohesha barwanashyaka ba FDI Inkingi n'abandi bagororwa bari muri icyo cyumba. Ayo mapingo abashinzwe umutekano bari bayaziritse ku kuguru kw'intebe yo mu rukiko. Abari gukora umunani umucamanza mu rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 9 nibwo yafashe umwanzuro ko baba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Nyuma yo gusesengura ibirego bakurikiranyweho hagasanga hari impamvu zikomeye nk'uko bisobanurwa n'ubushinjacyaha zo kuba bafunzwe by'agateganyo. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda burarega barwanashyaka bishyaka FDI inkingira itavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda ritemerewe gukorera mu Rwanda ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugirira nawe ubutegetsi buruho mu Rwanda. Burabarega kwihuza n'imitwe yitwara gisirikare irimo FDLR ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. N'ibyaha baregwa barimo Bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere w'ishyaka FDI Inkingi na Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka ku rwego rw'igihugu bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Mbere yo gutangiza iburanisha umucamanza mu rukiko rukuru yahise amenyesha impande zombi ko nubwo zitabye atabona imyanzuro y'ubujurire ku banyururu ba FDI Inkingi. Maître Gatera Gashaba n'umwe mu banyamategeko bunganira baregwa yabwiye umucamanza ko batabonye igihe gihagije cyo gutegura imyanzuro y'ubujurire mu rukiko rukuru. Avuga ko babonye icyemezo gifunga baregwa batinze. Maître Gashaba yasabye ko umucamanza yabagenera undi munsi bakabanza bagategura imyanzuro y'ubujurire bitonze bakazabona kuburana. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Bonaventure Rubegwa bwabwiye umucamanza ko abaregwa baburanye hakiri kare ku munsi umucamanza wa mbere yanzuye ko bafungwa by'agateganyo kandi ko bari bunganiwe. Bwavuze ko icyemezo kibafunga cyabonetse hakiri kare kandi ko batari bwinjire muri gereza batagifite. Bwana Rubegwa uhagarariye ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko abaregwa bari bafite inshingano zo gukurikirana ubujurire bwabo avuga ko babunganira nabo bababwiye gutanga imyanzuro y'ubujurire bakabyanga. Uyu mushinjacyaha yabwiye urukiko ko ibisabwa n'ubwunganizi mu kugena undi munsi w'iburanisha nta shingiro bifite. Yasabye umucamanza ko n'igihe yaramuka atanze ikindi gihe cy'iburanisha mu rwego rwo kudakandamiza abaregwa yagombye kwihanangiriza ababunganira mu mategeko ntibazasubira ukundi. Maître Antoinette Mukamusoni nawe wunganira abaregwa yabwiye umucamanza ko abaregwa aribo bafunzwe kandi ko aribo bababaye kurusha ubushinjacyaha. Yavuze ko atiyumvisha impamvu ubushinjacyaha bufite ikibazo ku busabe bwabo. Yavuze ko nta kowe na mugenzi we Maître Gatera Gashabana batagize mu kugira icyo bakora kuri iyi dosiye, ariko ngo kubera ko hari iminsi aho bunganira bari bakiri mu maboko y'igipolisi ntibyabashobokeye. Nabasaba ko umucamanza yagena indi tariki y'urubanza. Abaregwa nka Bwana Papias Ndayishimye utunganiwe babwiye umucamanza ko ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu aribwo bamenyeshejwe amakuru ko bagomba kwitabira urukiko bakaburana ubujurire bwabo ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Atiriwazu yaza umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yanzu yavuga ko we n'inteko ahagarariye batabona icyo baburanisha kuri uru rubanza igihe hatagaragara imyanzuro y'ubujurire ishimangira impamvu abaregwa bajurire icyemezo cy'umucamanza wa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Abarwanashyaka ba FDI Inkingi bayobowe na Bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere w'iri shyaka ritemerewe gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda batawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9. Nakwibutsa gusa ku ishyaka FDI Inkingi ryamamaye cyane mu Rwanda mu 2010 ubwo umukuru waryo Madame Muhoza Victoire Ingabire yarakubutse mahanga aje guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe. Ni ingingo itaramuhiriye kuko muri uwo mwaka nyine wa 2010 inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu mudendezo maze zimuhanisha imyaka 15 y'igifungo. Aba baburana barimo vice president wa mbere w'ishyaka FDI Inkingi Bwana Boniface Twagirimana mu bihe bitandukanye bakunze kumvikana bataryumunwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi buriho mu Rwanda. Ibi byaha baregwa Maître Gatera Gashaba n'ubunganira mu mategeko avuga ko byari mu byo president w'iri shyaka Madame Victoire Ingabire kwikubitira ubushinjacyaha bwamuregaga umucamanza aza kubimugiraho umwere. Niba nta gihindutse umucamanza mu rukiko rukuru azaburanisha ubujurire bw'aba barwanashyaka ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni kiganiro ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi. Iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha indwi z'umurango ku ijwi rya Amerika. Umviriza ijwi rya Amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi. Iwanyu mu ntara ni kiganiro ijwi rya Amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Kuva mu mwaka w'ishure utanguye mu ntango z'ukwezi kw'icyenda guheze, hari abigisha batarashobora gutonda ku kazi, imvo ziratandukanye, ariko ahanini harimwo iyo kwimugwa kwimura abigisha. iri iryo yimura rikaba ryaravuzwe ko vyinshi ku mbuga ngurukana bumenyi ari nayo impamvu twashimye kugira icyo tuyivuze ko Diane Ndonse ari Bujumbura abiducire ku mayange.
Aha ni ku biro by'ubushikiranganje bw'indero biri mu gisagara cha Bujumbura aho abigisha batari bake bazindukiye harabicaye bicurikiriye abandi bariko bandika makete hakaba n'abandi bariko baganira ku ngorane zabazanye zijanye n'iyimugwa bakorewe mu gukugwa ku mashure bahora ko bagatwagwa kuyandi. Ababigisha ntibashimye kugira icyo bavuze kuri mikro kuri zingorane zabo. Bamwe bavuga ko batarota baja gukorera mu misozi bashizwemo kuko ataburyo bwo kwiyunguruza buhashika kukubura amabarabara. Hari n'abavuga ko abo bubakanye ari abasirikare batarangwa mu nzu kugira ngo basigarane urugo. Abandi bakidoga bavuga ko bataravye amagara make bafise kubw'imyaka myinshi. Ibintu byunyurwa nuko hashobora kuba hari kutumvirizwa kuri izi ngorane zabo. Ivyo bituma hari abatiriwe baraza gusaba umubonano nk'abandi ku biro by'ubushikiranganje. Uyu nuwayaze n'ijwi rya Amerika avuga ko yanse kumvirizwa ku bumuga agendana mu kuguru n'umugwi washinzwe igikorwa cyo kwimura.
Ndabiruka kuguru kwanje ngene komeze ngoya ngo nibo babize ngo bazobimenya nti reka ndakuzane mu kurabe ngo tucete kwandika mu bari nabo
kuvuga nti nk'ubumuga ugendana
n'ubumuga muri ya mistumba ndugamwo iyo nduze cyane guca kwanka bikanka ko ngenda ubundi hashaboka na agenda ntacerego ariko mugakorera goma banjana iyo ntaze naho bizohava byanka ko ngenda nako kaze ndagahebe kandi nabona ndabishoboye
niyo mwarashikirije izo ngorane
ntamara kubona ibiko batubari uko atayungururije
kukaba nkako umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha yarasohoye urwandiko kuri uyu wa kabiri rutegeka ko abo bigisha babwirizwa kuba batonze ku mashure bimuriweko hatarenze kuri uyu wa kane kandi ko uzobirenga ko azofatwa nk'uwataye akazi vyongeye azohanwa nk'uko amategeko abitegekanya. Ariko kandi muri urwo rwandiko barasabwa ko n'ivyo babaza bobicisha mu biro bijejwe indero mu ntara batwagwamwo. Uko biri kose umushingamateka Ndikumana Pierre Celestin arongoye umugwi w'abashingamateka bari mu runani Amizero y'Abarundi avuga ko nyabuna abo bigisha bakwiye kumvirizwa.
Hobaho kumviriza abantu uko biri kose ntibovuga bati iyo tukurungitse turabarungitse ntabindi nta bintu bitagira rukuru urabona mu bintu byose ugiye mu masenare ugiye aho wandika makete muri binabiriya iyo bakwishyura heza ukasubira mu kavuti yamarangaha byagenze kunuku nuku hari ikintu mutamenye hari yindi parametre cyangwa yindi done usanga ibikenewe ku muntu ashobora kumenyesha.
Umuhinga mu bijanye n'indero akaba n'umwigisha Joseph Ndayisaba avuga ko abigisha bimuriwe kure y'imiryango yabo bishobora kugira ingaruka ku gikorwa bakora. Atanga karorero ko gukora amasaha adakwiye bigashobora gutuma adaheza gutanga ivyigwa ku kiringo gitegekanijwe.
Ubu urasanga abarimu barongika kwigisha ku birometero 12 13 15 tukama tubahitana ku ibarabara y'utuduze akakubwira ngo nca kwigisha ku ishuri y'inaka ugasanga ni birometero 12. Ibyo rero ingaruka yavyo nayo nimbi cyane gukura abana nk'umwe mu byo by'imvura birashobora gushika yuko imisi bataja kwigisha iba myinshi canke umwanya bataba bacegwa kubera imvura kubera bataronso umuntu abunguruza canke kubera abagize izindi ngorane. Urumva uharuye ivyo vyose imisi abarimu bataheza ngo bakore canke amasaha bataheza ngo bakore kubera gucegwa usanga ari byinshi cyane biteranije.
Uyu muhinga arashima ko iryo yimura rifise intumbero nziza yo gushikana abigisha ku mashure abakenye ariko agasaba ko hogigwa ko hubakwa uburaro ku mashure kugira ngo umwigisha aharungitswe ashobore koroherwa.
Kenshi na kenshi rero iyo amashuri yubatswe hubaka amashuri gusaba ku birasi gusa yaba bo kwiyumviriye kubaka uburaro bw'abigisha abo bigisha baja kure bakabona ikirere n'iciza bashaka gutaha mugabo bakize bati ejo turashaka kugira ingorane dufite akazi kenshi bakashobora kurara. Aho naho nyine birashobora gutuma ngira ngo amasaha canke iminsi batakaza yo bamike. Ico naco nyine ngira ngo leta yoraba ingene yigishira mu ngiro ahantu hose hubatswe ishuri canke hari ishuri hakubakwa n'uburaro bw'abigisha.
Hambavu y'izingorane zijanye no kwimura abigisha muri uyu mwaka hari uyundi mugwi ujanye n'abahora ku mashure y'akarorero kuva aho hagiriweho ingingo icagura amashure ahariwe ayakarorero uno mwaka harabigisha bamaze ukwezi bicaye bataramenya aho bazokorera eka n'abazigisha kuri aya mashure y'akarorero nabone si bose borohewe kuko bari babwiwe ko bazihitiramwo aho bazokorera ariko hakaba hari abarungitswe ku nguvu ku mashure bavuga ko batazoshobora gushikako aha kandi bakavuga ko byabashitse ko giturumbuka kuko kuri uyu wa kabiri ariho bamenyeshwa amashure bazigisha ko ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Diane Ndonse duve mu Burundi dukubitire mu Rwanda. Rwanda rwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahari w'umwarimu. Uyu munsi ubaye abarimu bo mu Rwanda bagisaba leta ko imishahara yabo yongana n'iyabandi bakozi ba leta ntibabandanye kuba mu bukene. Umwarimu Mukeshimana Beatrice avuga ko amaze imyaka 40 akorera akazi k'ubwarimu ariko ko umushahara ageze ko ubu urutwa inshuro 10 z'umushahara w'umukozi wa leta agitangura akazi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Kuri itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 umunsi mpuzamahanga wa mwarimu, ijwi rya Amerika ryavuganye n'umwarimu kazi umaze imyaka 40 mu kazi. Uyu mwarimu kazi utashatse kuvuga izina rye muri iyi nkuru twamuhaye izina rya Mukeshimana Beatrice. Mukeshimana avugana n'ijwi rya Amerika yavuze ko akazi kabo k'abarimu katagihabwa agaciro muri ibi bihe.
Biratubabaza kubona muri iki gihe iyo ubajije umwana mwifuza kuzaba iki? Kera bajyaga bavuga ngo nzaba mwarimu, ngo nzaba muganga, nzaba iki n'iki. Ariko ubu ngubu nta mwana ukifuza uvuga ngo ndashaka kuzaba mwarimu.
Uwo mwana wawe agiye nko muri university gufata amashami nawe wamwigisha wamubwira ngo zabe mwarimu?
Yewe ntabwo singiye kukubeshya, ntabyo namubwira. Kubera ko guhora asigara inyuma, uko nasigaye inyuma ntabwo byanshimisha, mba nshaka ngo nawe atere imbere.
Uyu mwarimu kazi umaze imyaka 40 mu mwuga w'uburezi yasobanuye impamvu abakiri bato batagikunda kwinjira mu mwuga wo kurera. Ahanini azishingira ku bukene buba mu bakora uyu mwuga. Yaduhaye ishusho y'uko yagiye azamuka mu mushahara, uwabyumva yagira ngo si ukuri. Ariko Mukeshimana yemeza ko ari umwe mu barimu bahembwa amafaranga atubutse kubera ko amaze imyaka myinshi mu kazi.
Tangiye akazi muri 77 kwa mwarimu duhembwa 13,000, ariko icyo gihe amafaranga yari afite agaciro. Buryo watahaga iyo wajyaga guhembwa watahaga uhashya ibintu byose ukenera mu rugo, urebye twanganyaga umushahara n'abandi bakozi ba leta. Ubu rero turarutana mu mishahara biragaragara. Umaze kugera kuri 96, mwarimu yasigaye inyuma mu mushahara cyane, asigara ahembwa 40,000. Ayo ni umushahara w'ibanze. Urumva umuntu umukozi wa leta we ari hejuru y'400,000.
Iyi mibereho ya mwarimu itagezaho ihurira n'iy'abandi bakozi ba leta kandi bahahira ku isoko rimwe. Mukeshimana yemeza ko ishoborwa n'uwagize ibanga ryo kumenya kwiyima.
Mugenzi we niba arya umugati wa buri munsi, mwarimu ntazabishobora kuko narya umugati wa buri munsi ntabwo wa mushahara we uzavamo umugati wa buri munsi. Niba mugenzi we abasha gufata ifunguro rya mu gitondo n'irya saa sita n'irya nimugoroba, mwarimu nashaka kujya kubifata ntibizamushobokera.
Ubusa ryo mwima nk'ibyo ngibyo
muri rusange ubona mwarimu arya irya saa sita wenda na nijoro, cyangwa se akafata irya mu gitondo. Akenshi dufata irya mu gitondo kuba bishoboye na nijoro. Wenda wa ubishoboye waraza ibyo kurya ukabishyushya mu gitondo ukarya kugira ngo ubone ingufu ubashe kujya ku kazi ukorera abana.
Ku munsi mpuzamahanga wa mwarimu, abarimu bongeye gusaba ko imishahara yabo y'ifatizo yahuza n'iy'abandi bakozi ba leta. Uyu munsi mpuzamahanga wa mwarimu washyizweho n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe uburezi UNESCO mu magambo ahinnye, itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1994, kandi wizihizwa buri mwaka kuri iyi tariki mu bihugu byose biri mu muryango wa UNESCO. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Yasumta Kaboyi. Tugaruke mu Burundi. Imiryango 21 yo ku mutumba Gasenyi, komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, ibandanye gusaba imizibukiro ni nyuma yaho bakuriwe murantunga muri ico kibanza kiriko cyubakwamwo ikirimba c'umukuru w'igihugu, ariko amazu yabo arinze gusamburwa. Ni nkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Inyuma ya mezi hafa atandatu iyo miryango irenga 20 yirukanywe aho mu gasenyi inzu za kijambere yabamwo zigasamburwa iyo miryango ivuga ko iri mu kangaratete uno mukenyezi yigana ukuntu we nabo bahora babana aho mu gasenyi ka mutimbuzi babayeho muri kino gihe
ubu twarashwiragiye nyene turangara ubwo haye indaru no munsi haye zindwa rakwirukana dufashwe nabi cyane kandi twari mu mazo yacu ataco tuzira kwe mu bisanzwe kwagoye mu gahundwe tubonye bidushikiye ariko nubu tukaba tukiri mu barabara nta kirakogwa ubu twarumvise ko bashizeho komisiyo nigerageze kuko turamerewe nabi cyane turi mu gahinga abana ntibagira aho biga na twatuzo twaitwaruba tuziriringa imvura yasaze ubu twasuye kuza dusubira kubwira abantu ati nimuduhindara aho turaye no munsi siho turarejo
ikibazo cyo mu ryango kirazwe mu bushikiranganje bw'ibidukikije byemezwa n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Omer Niyonkuru atomorera abo banyagasenyi aho ikibazo cabo kiri muri kino gihe ni cabitumye
ico twabamenyesha nuko cyo kibazo cyafashwe mu minwe n'ubutungane aha tukaje tuvuga yuko kubushikiranganje atangingo nimwe yofatwa ubushikiranganje ubushikiranganje bw'ubutungane ubutungane butaragira ico bushikiranganje twarabivuze leta yaratanze amafaranga y'umuzi w'ikiyo ko itari zingana na 40 isabye ko ibona ikibanza cayo yabihiye uwo muzi w'ikiyo byaragaragaye ko adakwiye cyumvikana yuko ari amahera yazimiye amafaranga yazimiye ibyo rero bikubira kurikiranwa n'ubutungane ahubwo ntawe jangwa bihakane byagenze ukwenye n'amafaranga yarazimiye
kiretse abavuga ko birukanye ku nguvu aho mu gasenyi bakaronka aho babaratse indaro hari ababuzi yo bata umutwe abo nabo bagumye aho mu gasenyi aho babaye barazingagura utuzu tw'ivyatsi bafise ikibazo kuri no mutasoro nkuko unabivuga
uwo munsi tumerewe nabi cyane kuko imvura yaguye murabibona ni nyinshi ubu nta muntu yovuga ko agifise ahaho nyoza no kuguru haheze iminsi turi mu buzu butandukanye twiyungunganijemo hajya nyene ariko ku buryo atamvura ari bwagwe byarapfuma ariko ubu vyukuri byarunyutse uko vyukuri namwe murabona urushana nico gituma ro vyukuri ubutumerewe nabi cyane negose abavyeyi barasambagiye hirya no hino abapapa nuko abana nuko
mu bushikiranganje bw'ibidukikije Omer Niyonkuru abuvugira avuga ko ubuzima bw'abo banyagihugu bugeramiwe na cane cane muri kino gihe cy'umutasuro ari ikintu cyo gukurikiranira hafi mbere hagafatwa n'ingingo mfata kibanza kuri abo banyagihugu
cyo kibatoro kiratswe mu bushikiranganje kandi bajya abantu n'abantu kuko bo kuba hafi bari mu bihe bidasanzwe twebwe rero mu bushikiranganje cyo bazo turakize imvura turabona yatasuye abo bantu babaye mu buzima budasanzwe mu kurindira ko ico kibazo kiva mu nzira twarabasabye ko bokwegera abajeje intwaro ya komine Mutimbuzi kandi twaravugaye n'abajeje intwaro ya komine Mutimbuzi baravuga ati ababenegihugu nabiwacu nibaze tube turabereka ko boba barabaho aho boba barabaho mu kurindira ko ico kibazo kiva mu nzira babe barabikora uko begera abajeje intwaro babe baradufasha kandi turemera ko turi hafi yabo tugomba kugerageza ko ico kibazo kiva mu nzira byihuta
naho Omer Niyonkuru avuga ko komine Mutimbuzi ariyo yoba irafashije abanyagihugu babomoriwe amazu aho mu gasenyi mustanderi w'iyo komine avuga ko icyo kibazo cobarizwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije nyene mustanderi wa komine Mutimbuzi Baseka Damiano yabwijwe rya Amerika ko hari umurwi wo muri ubwo bushikiranganje washinzwe kugira utorere umuti icyo kibazo iyo miryango irenga 20 yimuwe aho mu gasenyi ka Mutimbuzi hariko hubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu kugenekerezo rya 11 ukwezi kwa kane uno mwaka n'inyuma yaho harinze gukoreshwa ibimashini bica amabarabara mu gusambura amazu y'iyo miryango mu gasenyi ka Mutimbuzi mu ntara Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
kandi turasozera ibiganiro byacu byo kuri no mugoroba ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Fadek Ngundikije atwibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze abiyana mu makuru twabwiye ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika catangaje ko abasirikare batatu b'abanyamerika bishwe abandi babiri nabo bagakomereka aho hari ejo ku munsi wa gatatu gihe bariko baragenduza umutekano wafatanije n'abasirikare b'igihugu cya Niger mu manuko ushira urengero w'igihugu cya Niger twabwiye kandi ko muri iki gihe abajejwe itoho kuboza bariko baragereza kumenya imvo zatumye ubwicanyi bwa kataraboneka kuva leta z'umwe za Amerika zibayeho. President Donald Trump yagendeye igisara cha Las Vegas ejo ku munsi wa gatatu mu mugambi wo gutohoza imiryango yababuze hamwe no kubonana n'abapolisi hamwe n'abantu bose bagize uruhara mu gikorwa cyo gutabara. Twavuze kandi ko President Donald Trump abandanya kwemeriza amakuru yatangajwe yavuga ko Secretary wa Department ya leta ya Amerika Rex Tillerson yashatse gutanga imihoho. Yongera avuga ko amakuru avuga ko hari icyuka kiri hagati yawe na Tillerson ari amakuru y'ibinyoma. Twabwiye kandi ko mu yahuzi yiturikije ko kibombe mu bantu benshi ku musigiti uri mu manuko gushira urengera rw'intara ya Baluchistan aho ni mu gihugu cya Pakistani. Benshi mu baguye muri cyo gitero bari mu rwi bashite bari ku musigiti bariko batanga imvino batamba imvino z'imico kama.
Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe naho nyanitanga ishaka na Frederic Ngundikije. Mugire umugoroba mwiza turabashimiye. Thank you.